bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192, mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nyirinahazwe. Uyu munsi genekerezo rya 10 z'ukwezi kwa 12 amakungu yahimbaje umunsi wahariwe guha gaciro agateka kazi na muntu. No munsi wahuriranye n'isozerwa ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme akoregwa ahanini mu ngo, ikibano n'abagenzwe intwaro bategerezwa gukora ishoboka zose kugira ngo
bazikire batarondegwa. Uyu ni Imelda Sabushimike, umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu no kunganisha ibitsina mu Burundi. Hakurya y'u Burundi naho mu Rwanda havugwa urubanza rw'abahoze ari abayobozi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu. Naho aha muri Amerika, Joe Biden yatorewe kuzoba perezida, arabandanya guhitamwo abashobora kuzomufasha kurongora igihugu niyaramuka arahiye. Aya makuru yose ari muyo tubafitiye kuri uno mugoroba. Murabiha gufi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntahave abacika. Amakuru tubafitiye yageze hirya nino ku isi, reka tuyahere ku mugabane wa Afrika ho muri Cameroon. Abanyagihugu kuri uno munsi wahariwe uburenganzira bwa kiremwa muntu bazindukiye mu myerekano. Ni mu gihe abaharanira agateka kazi na muntu n'abandi banyagihugu muri ico gihugu basaba ibiganiro nyakuri byo gukemura ibibazo bitandukanye bavuga ko vyugarije igihugu cabo. Ibindi tubibaze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Muri Kameruni abantu magana n'amagana bigaragambije kuri uyu wa kane umunsi mpuzamahanga wahari uburenganzira bwa muntu, barasaba ko urugomo rw'abitandukanyije n'iterabwoba rya Boko Haram bihagarara. Ubwo bushyamirane bubiri bwatwaye ubuzima bw'abantu 40,000 mu gihugu. Abantu biganjemo abagore n'abana uyu munsi bagendaga baririmba mu murwa mukuru wa Kameruni Yaounde mu magambo yo kugarura amahoro muri icyo gihugu cyo muri Afurika hagati. Muma B. Yvonne wo mu muryango uharanira amahoro y'abagore muri Kameruni avuga ko uko ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rigenda rirushaho kuba umutwaro uremereye abagore n'abana aribo ahanini barikorerwa. Avuga ko agahenge nyako kagombye kubahirizwa, ihagarikwa ry'imirwano n'ibiganiro bikaba aho impande zose zibifitemo uruhare zigomba gutumirwa. Yongeraho ko abashatse kwikemurira ikibazo bagashimuta abantu n'undi wese wakoze ibyaha, yaba umusirikare w'igihugu cyangwa imitwe yitwaje intwaro, agomba kubibazwa hakaboneka ubutabera. Avuga ko bateguye imyigaragambyo nka bimwe mu bikorwa by'umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu wa 2020 wizihijwe uyu munsi ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12. Ingabo za Kameruni kuva mu 2016 zirarwana na Boko Haram, umutwe w'iterabwoba k'Isilamu ufite icyicaro muri Nigeria. Igisirikare gishinja uwo mutwe ubwicanyi buhoraho, gushimuta abantu no gutwika imisigiti za kiliziya, amasoko n'amashuri. Ubwo bushyamirane bwakuye abantu barenga 2,000,000 mu byabo kandi bwasize abarenga 7,000,000 bakenera imfashanyo y'ubutabazi.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho Joe Biden yatorewe kuzoba perezida, harabandanya gushiraho abazomufasha kuyobora igihugu. Hejo yerekanye ushobora kuzomushikiranganje wo kwivuna abasi ariwe General Austin Thomas Kamirindi. Atubandanirize ino nkuru.
Mu ijambo rye ejo ku mugoroba yerekana ku mugaragaro Lloyd Austin, Joe Biden yaravuze ati: narashishoje nsanga ari ukwiye kuyobora Minisiteri y'Ingabo muri ibi bihe bidasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu. Afite ubunararibonye kandi ni ngombwa ko Abanyamerika b'ingeri zose bibona mu gisirikare cyacu, baba birabura, abalatino, Abanyamerika bakomoka muri Aziya, Abanyamerika b'abasangwa butaka, abagore, abaryama n'abahuje igitsina, bose bakwiye icyubahiro. Lloyd Austin yavuye mu gisirikare mu 2016. Itegeko rero rimubuza kuba minisitiri w'ingabo ataramara imyaka byibura 7 mu buzima bwa gisivili. Birasaba rero nabyo nk'uko biteganyijwe n'itegeko ko abanza gukomorerwa n'inteko ishinga amategeko Congress mbere y'uko Sena itora kugira ngo imwemeze mu mirimo ya minisitiri w'ingabo z'igihugu. Kugeza ubu byabaye inshuro ebyiri gusa mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwa mbere ni mu 1950 kuri General George Marshall, ubwa kabiri ni kuri General Jim Mattis mu 2017. Joe Biden yavuze ko azi neza kandi yubaha iri tegeko. Ati ndasaba Congress gukomorera Lloyd Austin kuko ibihe by'amateka yacu turimo bimukeneye kandi kubera ko mufitiye icyizere. Senaniramuka imwemeje Lloyd Austin azababaye umwirabura wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaye Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu. Yabaye umusirikari imyaka 41. Yasezeye afite ipeti rya General w'inyenyerenye agiye mu zabukuru mu gisirikari nyine. Mu mirimo yakoze yabaye umugaba mukuru w'Ingabo za Amerika zarwanaga muri Afghanistan no muri Iraq. Yabaye umugaba wungirije w'Ingabo zirwanira ku butaka. Nyuma yabaye umugaba mukuru wa CENTCOM, ishami ry'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe uburasirazuba bwo hagati y'isi harimo na Misiri, Aziya yo hagati na Aziya y'amajyepfo. Mu ijambo rye nyuma y'irya Joe Biden, Lloyd Austin yavuze ko yemera ko koko igisirikare kigomba gutegekwa no kugenzurwa n'abasivili. Ati nanjye singira umusirikari, sigaye ndi umusivili kandi nzikwizaho abajyanama n'abakozi bo hejuru b'abasivili binararibonye.
Turaguma ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho guverinoma y'iki gihugu irega sosiyete ya Facebook gushaka kwiharira isoko, bityo irashaka rero ko sentare zitegeka gutandukana na Instagram hamwe na WhatsApp. Thomas Kamirindi abidusigurira.
Facebook yaguze Instagram amadorari miliyari imwe mu 2012, igura WhatsApp amadorari miliyari 22 mu 2014. Instagram na WhatsApp namwe mu masosiyete agera kuri 70 Facebook yaguze muri iyi myaka 15 ishize, ariko niyo abiri yonyine abanenga Facebook bavuga ko ikwiye gutandukana nayo. Ejo kuwa gatatu Komisiyo y'Igihugu ishinzwe ubucuruzi Federal Trade Commission, Leta 48 zitandukanye, District ya Columbia iri mu mujyi wa Washington umurwa mukuru wa Amerika, n'ikirwa cya Guam cya Amerika kiri mu nyanja ya Pasifika, batanze ikirego mu nkiko bavuga ko Facebook yaguze imbuga nkoranyambaga Instagram na WhatsApp imaze kubona ko zishobora kuyipinga ku isoko. Abarega basanga binyuranyije n'amategeko agenga ubwisanzure bw'ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basanga kandi ari ugushaka kwiharira isoko no kuniga cyangwa se gucinya ibigo bito bito bigitaguza. Bityo nk'uko babivuga mu kirego cyabo, ntabwo Facebook iha rubanda amahirwe yo kwihitiramo imbuga nkoranyambaga bumva ko yaba ibabereye kwiharira isoko ry'abamamaza ibicuruzwa byabo kandi ku biciro nabo batihitiyemo, kuko nta handi bashobora kujya, no guhonyora uburenganzira bwa rubanda ku mabanga y'ubuzima bwabo bwite. Barasaba rero inkiko gutegeka Facebook kugurisha Instagram na WhatsApp.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungura byacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Uno munsi genekerezo rya 10 ukwezi kwa 12, amakungu yahimbaje umunsi wahariwe guha agaciro agateka kazi na muntu. Abagore n'abakobwa barenga 50 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi arimo kwicwa, kunyuruzwa, gufatwa ku nguvu no guhohoterwa ubuzima mu gihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi atatu aheze. Biri mu cegeranyo cy'umuhari w'abakenyezi b'abarundi kazi baharanira amahoro n'umutekano. Idonido na Pierre Claver Niyonkuru akorera ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda.
umuhero w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano Mouvement des femmes filles pour la paix et la sécurité au Burundi watangaje ko amabi akoregwa abakenyezi akibangamiye abarundi kazi batari bake nkuko uwo muhari wabisanze mu matohoza wagize kuri uyu wa kane hasozera ibisekeza by'iminsi 16 yo kugwanya ayo mabi haba ku isi no mu Burundi kuri mikro y'ijwi ry'Amerika umufasoni Sophie Shima avugira uwo muhari yatangaje ko abarenga 50 bahuye n'amabi atandukanye mu mezi 3 aheze harimo kwicwa no gufatwa ku nguvu
abagore 11 n'uruyoya rw'amezi 2 barishwe abakenyezi 6 n'abigeme 13 barafashwe ku nguvu abagore 5 bafashwe ku nguvu abigeme 2 bafashwe ku nguvu baca baragandagura abagore 5 barahohotewe mu ngo zabo abagore 6 barahagariswe biciye ku 2 n'amategeko none ayo mabi yakorewe hehe 11 ikarusi 5 mu Kayanza 5 ibubanza 4 ingozi 3 mu Ibujumbura mu Rutana Muramvya Imuyinga Imwaro no mu Cibitoke hariho nabandi batamenyekana kenshi kubera ukudahana baratekewe n'ubwoba batinya yuko mu miryango yabo babaca abandi baranduye umugere wa sida batinya kuvuga ica ivyababayiko
ibirori byo gusozera iryo sekeza ku rwego rw'igihugu byabereye muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura rurare Imeri de Sabushimike umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina ahamagara abajeje intwaro n'umutekano guhagurukira kugwanya ayo mabi
akorewa ahanini mu ngo ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bazikire batarondegwa mugendere rero ingo zirimo umubano muke na cyane cyane ubamenyeshe ko umuti w'ingorane hagati y'abubakanye utari mu gushyira mu migere ariko uri mu kwitura ubutungane mu gihe hari umukenyezi yashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina ikibano n'abajejwe intwaro mutegerezwa gufata iya mbere mu kumutabara no kumutabariza ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa kandi gufasha mu gusengeza uwakoze amabi mu kurangira we ikiye aho yitura no mu gusengeza uwayakoze nabo kandi bategerezwa gufasha ubutungane mu kumenya ingene ibintu byagenze ngo babone gukubita intare mu gahanga uwayakoze
icyo bikoze umuhari w'abakenyezi ugwiriyemo abahunze abandi bakaba bakiri mu gihugu ubona ko hakiri gukingiranira ikibaba bigatuma abakora ayo mabi badahanwa
nta matohoza akwiye akoregwa ngo agire icyo ashika ko ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigiri by'abakorewe ayo mabi atandukanye muri iki gihe mu Burundi kubera ukudahana abakora ayo mabi kuva 2015 gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme cyakoreshejwe kandi nk'ikigwanisho cyo mu ntambara coroshe kuronga kandi cyonone ubuzima bw'ababikorewe icyo cyaha nacyo kikaba gituma n'imiryango y'abo bantu bamererwa nabi ntitwokwirengagiza kumenyesha kandi ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu byakorewe abagabo n'abasore n'abandi
igihe iryo sekeza ryatanguzwa mu ntara ya Muramvya icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yari yamenyesheje ko atakindi kizorandurana n'imizi ayo mabi atari gushengeza abayakora
mu gihe uwariwe wese yakorewe amabi abakenyezi n'abigeme ubutungane bwamuhanye bituma bakorewe amabi bumva ko basubizwe mu gateka kabo abenegihugu nabo bakahakura icirwa byanuye twongera dukemura abarongoye imitumba kubandanya birinda kwivanga mu bijanye no guhana abakoze amabi afatiye ku gitsina ahubwo bafasha gushengeza bene izo mpozi z'ikibi
iminsi 16 kuva itariki 25 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 10 z'ukwezi kw'12 k'umwaka utashe amakungu yagihariye kugwanya amabi afatiye ku gitsina muri rusangi by'umwihariko ayakorerwa abakenyezi n'abakobwa ishami mpuzamakungu ONI rifata iyo minsi nko gukangurira abantu bose cyane cyane inzego za leta gukingira agateka k'abagore Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Igisata kiburanisha ivyaha byo ku rwego mpuza makungu n'ivyiterabwoba muri Sentare Nkuru y'u Rwanda cumvirije uno munsi imburano z'abahoze arabayobozi mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu. Colonel Jean-Pierre Ansekanabo yarajejwe iperereza muri uwo mutwe na Bwana Ignace Nkaka yavugira baremeriza habine muri bitandatu baregwa bakagira ko banabisabira imbabazi. Eric Bagirubusa arabaha inkuru irambuye.
Lieutenant Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Abega Kamara warushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wafashe umwanya munini yiregura yemera ibyaha bine muri bitandatu ubushinjacyaha bumukurikiranyeho. Yahakanye icyaha cyo gukora iterabwoba ku nyungu za politiki. Yabwiye urukiko ko nta gikorwa cy'iterabwoba yakoze. Yavuze ko nta rwego rufata ibyemezo yigeze abarizwamo kuko atabaga mu nama nkuru ya gisirikare. Yahakanye ububasha ubwo aribwo bwose bwo gutanga amategeko yo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda kuko we asobanura ko yahoraga mu biro. Colonel Nsekanabo yasobanuye ko ibyaha byakozwe n'abari abayobozi be atagombye kuba ari bubiryozwa. Ku cyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba uyu wari ushinzwe ubutasi mu mutwe wa FDLR yavuze ko yinjiye muri uwo mutwe atarazi ko ari ku ntonde z'imitwe y'iterabwoba. Yavuze ko yagiye muri uwo mutwe azi neza ko ikigambiro ari uguhindura ubutegetsi bw'u Rwanda hakoreshejwe intambara. Umwunganizwe mu mategeko Maître Elias Habimfura yabwiye urukiko ko ipfundo ry'ibirego byose ari uko Lieutenant Colonel Nsekanabo yari mu mutwe wa FDLR ariko ko nta gikorwa cyihariye yakoze kigize icyaha. Yabwiye urukiko ko ibyakozwe n'abacengezi wo yunganira yari akiri umusiviri ashingiye kuri politiki ya Leta y'u Rwanda yo gufata abahoze muri uwo mutwe bakanyuzwa imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda bagasubizwa mu buzima busanzwe. Asanga kuba mu mutwe wa FDLR ubwabyo bitagombye gufatwa nk'icyaha. Yavuze ko hari abahoze muri uwo mutwe banakomeye barimo General Paul Rwarakabije bageze mu gihugu basubizwa mu buzima busanzwe banahabwa imirimo ikomeye. Aravuga ko uyunganira yagiye mu mutwe wa FDLR nk'amaburakindi kuko ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso ko yawugiyemo ku bushake bwe. Ariko na urukiko rwamwibukije ko nta bimenyetso yaruhaye bigaragaza ko Colonel Bega yagiye muri FDLR nta bushake akazarinda gutabwa muri yombi. Colonel Bega yasabye urukiko kuzashingira ku rubanza rwaciwe n'urukiko rukuru mu Rwanda kuri Colonel Tarcisse Nditurende na bagenzi be bahoze muri FDLR. Arasaba ko urukiko rwazaca inkoni zamba rukamugedohorera rukamugabanyiriza ibihano. Yabwiye urukiko ko aramutse ahawe amahirwe agasubizwa mu buzima busanzwe afatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Yabwiye umucamanza ko nyuma yo gufatwa yatanze amakuru mu nzego zibishinzwe yemeza ko yafashije igihugu. Yashimye uburyo yakiriwe akigera ku butaka bw'u Rwanda maze asaba imbabazi ku byaha yemera ko yakoze. Colonel Bega avuga ko ishyamba yarivuyemo n'umutima we wose agahamagara n'abakiri mu ishyamba gutahuka bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Naho Bwana Ignace Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye wari ushinzwe ibikorwa by'ubuvugizi bwa FDLR yemera ibyaha bine nawe muri bitandatu aregwa. Yabwiye urukiko ko yakwizaga amakuru atari ukuri mu icengezamatwara rigamije kwangisha u Rwanda mu mahanga. Avuga ko ayo makuru yakeshaga abamuyoboraga kandi ko atagombaga kubagisha impaka ku byo bamusabaga gutangaza. Yavuze ko yari muri FDLR mu rwego rwa politiki bityo ko ibyaha byakozwe mu rwego rwa gisirikare atabiryozwa. Nabo yemera ko yageze muri uwo mutwe abizi neza ko icyo ugamije ari uguhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yahakanye ibyaha byo kwica abantu no kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Bwana Bazeye yisunze itegeko nshinga risumba yandi mategeko mu Rwanda yibukije ko uburyozwa cyaha ari gatozi ku wakoze icyaha. Yasobanuye ko nta hantu na hamwe yashoboraga guhurira n'ibikorwa bya gisirikare. Naho ku cyaha cyo gukora iterabwoba mu nyungu za politiki uyu mugabo wahoze umuvugizi wa FDLR avuga ko naho ubushinjacyaha bugaragaza ko yateye ibisasu bya grenade. Abagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR bataye muri yombi mwaka ushize wa 2018 bafatiwe ku mupaka wabunaga n'uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikigaragara urubanza rwabo ruragana ku musozo. Iburanisha ritahari zakomeza ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha 2021. Ahabagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibicumunani
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM chenda ni chenda.
Na wadu kulitira wari mumajepe ya Uganda, mwakumfibi gani robja chukuri radio gwiri yowora, Voice of Mwawura, kumurungu wafe, mumirungu runani, mumunani ni vichi chenda.
Ni radio gwiri Amerika, imensi yoste, kuva kuambere, kujira kuchungeru.
Akanama ka unyukajejo mahoro n'umutekano gaheruka gufata ingingo yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu birangwa mu mutekano muke n'ingingo itakiriwe kumwe n'impande zitandukanye z'abarundi hamwe n'amashirahamwe atandukanye adakiranira inyungu za politiki. Harabayishimye bavuga ko ije hageze kuko mu Burundi harangwa amahoro n'umutekano mu gihe hari nabandi bayinegura bavuga ko ishyamwe mpuzamakungu ritayitondeye. Mbega none abanonosoye ivyerekeye imibano n'imigenderanire mu ishyamwe mpuzamakungu bobo bayakiriye gute? Mugenzi wacu Frederic Mundikije yabivuganye ko na ambassadeur Gamaliel Andaluzaniye yahoze aserukira Burundi muri ONU hamwe na Edouard Bizimana agiserukira Burundi Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Ambassadeur Bizimana ni batangura avuga ingene yakiriye iyo ngingo.
Jewe ndi mu Barundi ngira ngo batari bake bakiriye iyo ngingo neza kuko ni ingingo twari twiteze kuva kera. Twagumye abantu babisaba ko u Burundi bwoba ku rutonde kuko nta muzugara rwari rutekere byari gutuma buguma rutonde. Ngira ngo kandi byarerekanye neza yuko kama katewe n'umukuru w'igihugu yarabifuza yarabisubiyemo arabisaba mu nama igira 75 y'umuryango mpuzamakungu ONU. Hama rero ngira ngo byo twagumye tuvuga kwari yuko u Burundi atangorane buteye amakungu yotuma bija kuri iyo kuri urwo rutonde. Ngira abarategi barabyumva barabona yuko harimo kuri ngira ngo
ariko uburo igugu Burundi kazohoriza hamwe n'iyindi raporo nayo nyine iza kenshi ku mutekano uri mu bihugu byo muri Afrika yo hagati n'ibiyaga binini. Ni ingingo rero ivuga uburyo ibiri Burundi bishikiriza inama y'umutekano ya ONU upama imezi atatu yahora asabwa raporo babireke, hanyuma raporo ivuga ibiri Burundi zohoriza hamwe n'iyindi raporo igira inama y'ibihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini. Hariho niwase rero nibaza yuko ikibazo cy'u Burundi avuye ku rutonde gatoya, ariko ko bihweje uburyo amatora yagenze neza.
Muravuze ko Burundi butavuye ku rutonde rw'ibintu ishami mpuzamakunguriza yihweza, ariko nk'uko twavuze mu ntango Burundi bwavuye ku rutonde rwahora ko uko mu mezi atatu ishyamwe ONU yahora ririnda kugira amaraporo ku kuntu ibintu byifashe muri icyo gihugu.
Ego cyane ko borohereza u Burundi ubu kugira bushobore gukora neza hamwe na ONU ifashanye n'izindi nzego zo muri Afurika n'ahandi ngene u Burundi bwogira amahoro. Kukoroheza ni byiza cyane rwose. Inyungu wo
Ego me tugarutse kuri mwebwe ambasaderi Bizimana, iyo ngingo muyiha insiguro ihe ko ingingo ifashwe mu gihe abarundi batari bakibavuga ko hatari bwagire ko ingingo nk'iyo ifatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Ku bwanyu insiguro y'iyo ngingo ni iyihe?
Insiguro y'iyo ngingo ni uko inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yararabye neza gushyira u Burundi ngira ngo hamwe n'ibihugu biteye umudugararo ku isi cyangwa birimo ingorane nyinshi ngira ngo muri abo ziba mu buce bumwe bumwe nka muri Afurika y'uburaruko icyo cyitwa Sahel karaba neza mu bindi bice ngira ngo nta muntu yobyegeranya hamwe n'u Burundi ngo ije kuri aho ibihabera biteye ubwoba cyane rwose kandi bihagaritse imbaraga ku buryo rero ngombwa ngo mu Burundi naho bubashira kandi no muri ibyo bihugu mba ntaki nta gihugu bashyizemo ngo kije kuri uwo rutonde kandi urazi ibihabera ari ibintu bitameze neza cyane kandi no mu bindi bihugu uravye. Hama rero barabonye kuba no kurenganya u Burundi uravye kuva 2015 kugeza iki gihe uravye ibintu byabaye mu Burundi birangurwa baravuze ati by'amatora amatora yagenze neza bose bagashima umutekano mu Burundi uragaruka hanyuma n'utwigoro twinshi bihugu byagira kugira ngo igihugu kimere neza abantu batekane batekanirwe no mu byabo ibyo rero ngira ngo babiradyo bose bagashyira ku munzani bavuze bati aba bantu niko bandanya tubakomeza kuri urwo rutonde rw'amezi atatu kandi urumva binatuma umubano n'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi hamwe na Shangri-La ucumera neza hanyuma n'utugorane twari tuhari kugira ngo umuryango imiryango ikuguruka kugira ngo batuganire batore inyishu n'ibibazo byaba bihari.
Ambasaderi yamaze ndaruzaniye iyo ngingo ifashwe mu gihe hari amashyirahamwe ahanyagateka kazi na muntu atari make mu gihe y'Abarundi bari mu migambwe itari mike cyane cyane itavuga rumwe na leta yahuritira kandi ivuga ko mu Burundi ibintu bimeze nabi cyane rwose gusumba bwanyu ni kuki iyo ngingo yafashwe muri iki gihe isiguro muri hani
nagira tuvangure imirimo ibiri ya idasa muri icyo kibazo inama kinjwe amahoro n'umutekano ku isi le conseil de sécurité n'inama ya ONU n'inama nkuru yo muri ONU kuva 2025 ishinzwe kubungabunga amahoro umutekano ku isi yose niyo turiko turavuga hakaba n'inama ya ONU ishinzwe kubahiriza agateka kazi na muntu ku isi niyo mumva yamigira inama uko umwaka utashe mbere yahaguye ishinga n'umurwi usuzuma ingene idasa kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi uriho umaze imyaka indwi ya raporo
mwibaje ivyashikirijwe n'ako kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazi na muntu ku vyerekeye Burundi eka niyo ngingo ifashwe yabo ntihariho ubudasa vyo boba bita mu gifaransa nka contradiction
haba na gatowe iyo nama ishinzwe umutekano yarihweje ingene amatora yagenze kandi karonka umukuru w'igihugu mushasha nta midugararo myinshi y'umurengera yabaye hariho umugambwe mukuru umwe witwaye uvuga yuko warenganijwe inzego z'ubutungane mu Burundi zibishinzwe zirabisuzuma bemeza ko perezida ariho yasinze muri icyo kiringo rero amatora yarabaye haba perezida mushasha sinibaza ko ayo kontarisi na gatoyi nibyo yemeza hanyuma igasaba yuko ishima ivyo igashima yuko iraporo y'amezi atatu kumbure yo birabangira raporo ikazohoriza hamwe n'izindi za Afrika yo hagati n'ibiyaga binini igakisaba leta y'u Burundi yo gufashanya na ONU kugira ingorane zitari zike u Burundi buhanzwemo zibuvemo iyo nama rero ntizishinzwe ihamagara leta y'u Burundi gukorana na ONU kugira bahangane n'ibyo bihanze igihugu u Burundi rero cyahindutse ubu haje perezida mushasha asa n'uko yugurutse gusumba uwahoraho akagira amanama n'abo bantu
Edouard Bizimana mwihweje iyo ngingo murabona ko wa murwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ririho gateka kazi na muntu ukwiye kubandanya ibikorwa byayo mu Burundi
barabivuze kuva kera yuko ujya murwi kugira ngo umuntu arabye ingene amaraporo yawo hari aho umuntu yibaza ananibaza yo ibyo bandika iyo babikura kuko wumva rimwe bose barazi yuko umuntu yigera uja mu Burundi ukorera ibintu byo ku matelefone canke nta wuzi yukura ibyo wandika mugabo nibaza yuko Abarundi baramaze kuvuga aho bahagaze kuri uwo mugwi
ariko uyo murwi
nta kibanza ufite
ariko nuko wimwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
oya urumva ahubwo ikibazo nyamukuru nuko ibyo bandika ibibazo babikura hanyuma ugasanga bifashe ntibihuye n'ibiba mu gihugu kuko uko babivuga bo n'ubu niko bakibandanya bavuganira ngo nta kintu na kimwe kimeze neza ku Burundi barigira bavuga je ntacyo ndabona mwanya wose iyo bariko baravuza amaruru ngo ibintu biracika narabonye n'igihe iki kiza cya coronavirus cyatangura ibyo banditse amaraporo banditse ni ukuri ngira ngo bobo icyo bashaka ni uko nyine yifuza ko Burundi bwozingama kabisa kugira ngo babandanye baronka akazi kabo uwo murwi nibaza ko ngira ngo nawo nyine uzokurikira abandi ukabibuza umukaji buntu ukagira amaraporo agororotse erega ibyo kuvuga ko hari ibindi bintu byo kwigwa mu Burundi bikeneye mutoso rwari yahari rahari ndacho gituma rero igihugu cemeye yuko cyo zakiragaza nabandi kugira ngo batorere inishu ibyo bibazo bito bito hari ibibazo by'iterambere hari ibibazo bijanye n'ubutunzi ibibazo bijanye ni igikiza cya coronavirus murumva ibyo byose bisaba ko abantu boje hamwe bakaganira bagafashanya uwo murwi nabo bibaza ko uzohaza ufatinjira ukaja ku murongo ugakora akazi wategereje gukora ibyo nabyo byo abarundi babona ko abo bantu bariko bakora ibintu byo fasiti ubugu
akarino nga haduche du sozira makuni vigani lotuka tuwa fiti emlika no kanya dushimire abagi zuruhara bose ngo bitegurwe vizyongere ya shikire Fatuma Limasi Kalala niwe ya vizegira nijwe kuri mikro marikuma na jwe diane ni nahazwe kuzina jabagenzu watu wose tuwikebanwe tuwifuriza kuandanya mura ni kwa mjomri mwavzi ose na hubutaha murare